dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yabaye muri uku kwezi kwa munani. Nyuma y'ayo matora, perezida watowe Paul Kagame yongeye kurahirira kuyobora u Rwanda ni manda ya gatatu. Mu Burundi, manda ya gatatu ya perezida Pierre Nkurunziza itaravuzweho rumwe yabaye mu mwaka wa 2015. Iyo manda kandi ni ya gatatu kuri bamwe, ni ya kabiri ku bandi kuko itumvikanweho n'amatora yayikurikiye, byatumye bamwe mu Barundi, imiryango ita ku burenganzira bwa muntu no muryango w'Abibumbye ivuga ko abagera muri za magana batakaje ubuzima bwabo. Nawe akurikije ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, Abarundi bagera ku 350 hafi 400 bahunze igihugu. Hakurikije itegeko nshinga ry'u Burundi, amatora rusange arimo n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe imyaka 5 nyuma y'amatora aherutse, ni ukuvuga muri 2020. Uyu mwaka kandi 2020, perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse kugarukaho avuga ko Abarundi ubwabo bagomba kwitegura amatora yabo. Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi, turaha mikoro mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Bujumbura mu Burundi.
Ndagushimiye Etienne Karekezi, ndasuhuje abanywanyi badusangira ijambo. Umukuru w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka ko hagiye gushyirwaho ikigega cyo gutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Hari mu birori byo kwibuka imyaka 55 iheze u Burundi bwikuye ku intwaro ya ba kavamahanga Ababiligi. Icyo gihe mbere haciye hugururwa ikonti mu Banki Nkuru ya Repubulika BRB, abantu bose babyifuza bashobora gutangira ko intererano yabo. Ku itariki ya 8 ku kwezi, Perezida Nkurunziza yaciye afata iya mbere ashyira mu ngiro ibyo yasabye abandi. Ari mu rugendo rw'akazi mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi asanzwe avukamo, Perezida yatanze miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi asigura ko yatanze ku giti cy'umuryango wiwe. Yanashikirije ko iyi ari inshuro ya mbere azobandanya atanga uko nawe nyine ashobojwe. Yamenyesheje kuri iki kigega hari icyo kwicungera kugira ngo Abarundi ntibame bazeyinze iyo hageze gutegura amatora. Narijya mu mwaka w'ihumbi 2015 abari bemeye guterera mu itunganywa ry'amatora bisokoye ku munota wa nyuma bigahakwa gutera ingorane. Aha Perezida Nkurunziza yarahejeje gushikana izo miliyoni 5 muri Berbingozi.
Gabe musanze muzi rero turahamagariye Abarundi igihe twahimbaza umunsi mukuru watwibutse kuyikukira imyaka 55 yacetse nayo kwikukira, niho tubahamagarira Abarundi bose yuko kubera igikorwa cy'amatora gisaba uburyo, kandi usanze muzi neza yuko mu mwaka 2020 dutekereje amatora twateye akama Abarundi bose bahagirikare kugira ngo baterere igikorwa cyo gutunga amatora mu cyacu Burundi. Musanze muzi neza yuko tujye kuraba mu kahise murabona neza yuko nk'amatora mwaka 2015 abari bavuze yuko boshyigikira amatora mu Burundi bari baduteze umutego hasigaye indwi imwe babakwa buryo uburyo batazo gutanga abaca turatereza bene igihugu bati baretabira umugambi ku buryo amafaranga ashika hafi ibice 20% cyatangwa na bene igihugu. Tutatoni hakajya kubona gushima Abarundi kuri iyo ntambwe bagize kugira ngo twitunganyirize amatora biciye mu nterano zabo. Twabonye yuko rero kino gihe twabatereza hakiri kare imyaka 3 mu Burundi agomba guterera ashaka guterera kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane bivana ku mutima wiwe gukunda igihugu, kandi gutanga intera nk'amatora ibintu byerekana umutima gukunda igihugu. Musanze muzi neza mugiye gukora hagati muri Afurika ibihugu bitari bike ibisebe byibako mu bijyanye no gutunganya amatora. Mugiye kuraba ngira gutora twebwe mu Burundi twadusigaye turindira ifashanyo y'amatora iva mu bindi bihugu, iyo abantu bazanye ifashanyo ivuye hanze nabo baca bazana na twinshi basanga batanze intera bashaka yuko uko bashaka amatora aba ariko bijyana umufuko wawe batanze. Akana kajyo keza rero turi gutanze uno munsi mu muryango iwacu twatwanda kurinda ku kwezi guhere ku mukwindwi twatwanda twisuganye tutanze intererano ubwa mbere imiliyoni zitanze amafaranga marundi mbuga tugimeje neza yuko ari umwaka uzari umwaka uzokurikira gushika mu mwaka 2022 uko tuzokwama turunga umwimbo tuzokwama dutera kugira ngo dutanga akaruru keza ku bene gihugu amabarundi bose twateye akamo kana kajyo keza ko kwerekana ko dukunda igihugu cyacu Burundi ufise 50 ayazane ufise 10 ayazane ufise 100 ayazane ufise 100 ayazane ufise 500 igihumbi umuriyoni niyo bafite miliyoni ijana nta kibazo kugira ngo twerekane neza yuko dukunda igihugu cyacu Burundi nitwaronka amafaranga ahagije tumenya amatora yasigaye katubasigaye azofasha kwirinda ibigambi igihugu ariko tubanze tumire abarundi bose kandi twabonye neza ko byoroshe cyane igihe twabatereriza mu mwaka 2025 ku mwanya mutonya utarenze indwi iminsi 10 baratanze uburyo butari buke kugira ngo amatora atunganywe neza icyo kuma tonya akajya gutera akamo abarundi bose ndetse n'inshuti z'u Burundi ziri mu Burundi singa umwe mu Burundi wenyine n'umunyamahanga akunda igihugu cyacu Burundi yifuza ko tugira amatora turinze gusengereza yuko tubatereye tukamaneza ko amatora ari iwacu nicyo tumara uno munsi tubashimiye kuza kuyatangira ngaha mu ntara ya Ngozi ku kino kigo cy'ibanki nkuru y'igihugu kuko ari udusanzwe tuvuka tudukeneye n'akamo rero banyenguzi se tuvukana ngaha mu ntara ya Ngozi abandi y'abarundi bose nabo kwacu bitera akano kamo kugira ngo bashobore gutanga intererano tubone n'akajya gutera akamo ari umushikiranganji ashejwe ubutunzi hamwe n'umushikiranganji avuye intwari yo hagati twabonye ko abarundi b'igihugu bifuza gutera mugabo ugasangira abagora tuvuze yuko boterera ku ibanki nkuru y'igihugu bagora kuburyo badusabye ko rero dutera abo kamo abashikiranganji babiri bakora ibishoboka byose kugira ngo bamenyeshe abene igihugu gushika mu makomine aho bashobora gutanga intererano zabo batarinze kuza bafata urugendo rurerure icyo rero kamo twotera abashikiranganji bacuye icyo gihugu cyo kwegeranya ubwo buryo buzokoresha mu matora y'umwaka 2022
umwe muri abo bashikiranganji yumvise kabiri ibyo umukuru w'igihugu yavuze rimwe n'uw'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye ntiyatevye gukoranya ba musanteri na baburamatari b'intara zose ku itariki ya 2022 uku kwezi nawe ne yabahamagaje Ingozi kugira basigurire ico cifuzo ca president Nkurunziza mbere yabwiye abamenyesha makuru kwa kamo k'umukuru w'igihugu ubu kagiye ku bitegeko abarundi bose bategerezwa kwisunga
amatora ati mu bwa politiki kuba fonctionnaire akaba akusagaje yoshyirwaho après consultation de syndicat et de corps de syndicat mu majambo make ni
umushikiranganji barandagiye anashimangira amenyesha kwakwiye kuba itegeko nshikiranganji yerekana neza uko umuntu wese yotanga intererano yiwe hakurikijwe amikoro y'umwe
dufite ihangiro twegwajije intwaro yo kumvisha umurundi wese umwana w'igihugu wese ubaye ushaka yuko amatora mu gihugu ari kimara amatora ko ari imwe mu nzira zikomeye zo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu amatora atabaye nta butegetsi bubaho izi institution zishobora kubona amatora abaye kandi umwasi arabizi nicyo gituma murabyibuka muri 2019 bimwe mu bigwanisho umwasi ariko arakoresha avuga ati reka ntituzobaha amafaranga ntituzobaha amafaranga yo gukora amatora maze twaza baciye bagura indongozi zibarongora haba akajagari nicyo gituma rero abenegihugu babanza gutangwa yuko gukora amatora ni uburyo bwa mbere kwimakaza amahoro n'umutekano kubera yuko dushyiriraho inzego zizotungura kandi iyi nzira yamaze gufatwa yuko abarundi barongorwa n'abo bitoreye ari inzira tugomba guhagararira ubudasubira inyuma bakabyumva n'abo muri foromasiyo politiki bakadufasha kubyigisha neza bakabyemeramo umwe ngo barashaka kureta k'izo nyigisho kumvisha abantu yuko demokarasi icye mu matora ari inzira ya mbere yo kuzimbataza amahoro n'umutekano kandi yuko idashobora gusubira n'urupfunguzo rwugurura isanduku irimo amahoro n'umutekano tubasigurira neza tumaze kubasigurira bica byoroha kumva yuko umwe wese afite uwo mutwaro wo guterera amatora kubera yuko niduteze gukora amatora tugiye gukomera amashyi umuzungu kubera iki igihugu cy'u Burundi n'igihugu gishobora kwitunganiriza ibibazo byacu bishobora kwitunganiriza amatora kandi byarakozwe mu 2015 cyoza n'amatora tumwe n'igihugu dushobora kubikorera twebwe nyine ubwacu dukoresheje uburyo buracu ku bwanjye byinjira no mu itegeko yoba kuwe kwa dekre ikavuga neza ingene iyo ntererano yotangwa.
Bamwe mu banyepolitike babona ko ivyashikirijwe n'uwo mushikiranganje bisa no kururagiza abantu. Tasensi Bomana, umuvugizi w'umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi, n'umwe muri abo asigura ko bitumvikana ingene umukuru w'igihugu atanga intumbero mu nyuma umushikiranganje agatanga ihushanye n'iyashebuja. Sibomana afite ubwoba kandi ko bamwe mu bajejwe intwaro bashobora kwikika mu kiza bagahonyanga uburenganzira bw'abo barongoye babaziza kudatanga iyo ntererano.
Ubwa mbere ho tuvyakira nabi cyane, tuvyakira nabi cyane ku mvo nyamukuru zibiri bwabo zibyara izindi nyinshi. Imvo ya mbere ni uko nk'uko tugwa tuvuga ariko tuvyuka tuvuga, ingorane abarundi bari mu buhu si ukuguma bashiramwo amatora, kuko ayo bita ko bagiyemo abemera ko bayagiyemo y'ibihumbi 2015 indururu yavyaye. Ingorane zavuye kuri ayo matora y'ibihumbi 2015 ntiziratorerwa umuti. None dukenyerere ku bunyonzo dutangure kwiyumvira ayandi matora gushika naho dutegeka abarundi guterera amahera ku nguvu, tutabona icyo tuzorekuramo, tutabona icyiza azovyara mu gihe tubona ibibi byavuye ku matora y'ibihumbi 2015 bikipfukamye mu nda abarundi. Iyo ni imvo ya mbere. Iya kabiri twavyatumye tuvyakira nabi ni uko ubukene abarundi barimo. Urabona agakomye kose ngo zana amafaranga, agakomye kose ngo ibiciro vyaduze, agakomye kose ngo twubaka stade toza amahera ku nguvu, intererano y'umugambwe toza amahera ku nguvu n'abatara banywanyi baho. Mu Kirundi bavuga bati n'uwo nkanyi naracuka. None bazoguma bakame nk'atashoboye igaburira. Hanyuma rero kera noneho mbaye ndarekana ubwo bukene, umukuru w'igihugu avuga ati hazotanga ubishaka kandi abishoboye. Kaza wumva umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu ari namuye ngo uburyo yahindutse itegeko. None ikibazo umuntu yo kwibaza, yaba umurundi yagira politiki atayigira, mbere n'umunyamahanga akurikira iba mu Burundi, mbega none umukuru ninde, umuto ninde hagati y'abafata ingingo? None umukuru w'igihugu yavuze ati hazotanga ubushatse kandi abishoboye, ejo hazokurikizwa ibyo umukuru w'igihugu yavuze cyangwa hazokurikizwa ibyo umushikiranganje w'intwari hagati yavuze? Icyo rero abarundi nibakanure barabe bumvirize yasabye ngo umukuru w'igihugu ngo agire itegeko ry'ingene ayo mahera azotangwa ku nguvu. Nawe yari yavuze ko azotangwa n'ubishoboye kandi abyifuza. Tuzoheza rero turabe ko iyo umukuru w'igihugu yavuze aryuma ko cyane ko azava akora ibyo umushikiranganje yavuze.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
None ga Tatiano, mu bisanzwe twese zombo muhejeje kudondagura, ni bisanzwe yuko abanyagihugu bitunganiza amatora mu gihe babyumvamo?
Ni ibintu bisanzwe cyane. Erega abarundi uko basanzwe bameze baremera abatwara, iyo babatwara neza bakabatunganiriza. Cyane cyane ayo matora iyo ari amatora babona yateguwe n'abarundi atawukumiriwe, bakayategura bisunze amateka n'amategeko y'igihugu. Abo barundi bakabona ko ari bisikanya ku butegetsi rizobazanira akarusho gusumbaho kubasubiza inyuma nk'uko twabibonye mu matora y'ibihumbi 2015. None ufite igihumbi wari ahubitanga kugira ngo iyo bitunganywe neza bisanze, kuko nayo barambere batanze amakuru barayatanga kandi bashaka naho abari menshi gusumba nayo yaye matora. Mugabo igikuru cyo kubaza mbega ayo matora ariko ategurwa gute, ineza zuzanira abarundi niyihe mu gihe ayaheruka inabi yazaniye abarundi tutarayivamo? Ikibazo ni icyo nyamukuru. Hanyuma rero na bwa bukene buriho utegeka umuntu utaramwereka inzira y'ayo matora tara mwereka kora amatora barundi bose bazoba barimo tara mwereka kora amatora azoba aje kunga barundi aje kubasubiza mu nzira ya demokrasi koko aje kubazanira amahoro n'umutekano bakarya bakaryama aje kubashira ku nzira y'iterambere ubu kababwira ngo zana amahera y'amatora umuntu atarabona intumbero y'ayo matora we wumva mu gifaransa bavuga ati mettre les charrues avant le bœuf kuvuga ko wewe usumvya kwiruka ugahava usanga abandi baratanguye nawe washitse ugahava usanga rero baharuriye abo batanguye nawe wamaze gushika
nde muri baza ko ibintu bushikanganje yabivugiye imbere y'ajeje intwaro nkabura matayi n'abastanteri bishobora kugira ingaruka ku batwaba
nibisanzwe cyane erega ucumenga ko yabahaye itegeko baya rero cyane cyane turazi bamwe bamwe ni nuzeye gufata ibintu kwabo aho bageza hari abashabona bati je bantaye bampaye itegeko nanjye ntegeza gushimisha umutware yari impaye niba nibuke ko umukuru w'igihugu yavuze ko amahera azotangwa n'uwo bishaka kandi abishoboye kandi mu bisanzwe ry'umukuru w'igihugu yavuze yaba ari rifashe igihugu ryakurikizwa none umushikiranganje akavuga ibihushane ubu rero abastanteri ejo buca basimbira ku bantu bati we nta rupapuro kanaka k'umwana ntiwandikishe umwana yavutse ntufutishe wapfuye nta rukaratasi rusabwa n'amategeko mu ikomini zoronka utatanze ayo mahera y'amatora ejo uzosanga agakaratasi kerekana wayatanze gasigaye gafatwa gusumba akarangamuntu ntuje kubibarabara ngo umare urubanza uje kuraba uburwayi uje kwivuza cyangwa ujyane umwana ku ishuri ngo uterekanye agakaratasi ko watereye amatora y'ibihumbi mirongo na mirongo ibiri tutarabona icyo azoza gufasha abarundi n'integuro yayo muri make rero icyo ibyo bintu uzosanga umwe wese abikora uko ashatse ashinga n'amahera uko ashatse ayatunze uko ashatse ibyo usange nakajagari nkuko tubimenyereye muri ino minsi
kugira ngo izo mpungenge zose ziveho umwe musaba ko hakorwa iki byokorwa gute ko numva ibyo guterera amatora byo muvuga muti ntibisanzwe ku muntu abyishakiye musaba ko hakorwa iki kugira ngo izo mpungenge zose mufise aho kajagari muvuga tukirinde
icya mbere ni iki ni uko hakivugwa ibiganiro abarundi bose bategereza guhuriramo kugira ngo babanze bakemure ibibazo byavyawe n'amatora mabi y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo nicyo gikorwa ca mbere giheza kikatanga umuco n'intumbero ku bindi bibazo byose harimo n'icyo c'amatora azokurikira twendi dutinya kuvuga ko ashobora kuba ibihumbi bibiri na mirongo ibiri canke akanarenga uwo mwaka kubera ibituma by'integuro yayo icya kabiri kirokorwa nuko muri ibyo biganiro ariyo ngofero ya byose hoca herekanwa ibikorwa by'ibanze byotangurirwa ko bizava bikadushikana ku nteguro y'amatora ibyo nabyo si ibindi ni ugukura mu nzira izo ngorane zavyawe n'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi bahunze igihugu bagahunguka imigambwe yahagaritswe igasubizwa umutamana igasubizwa uburenganzira bwo gukora kuko ntushobora gutegura amatora atamigambo iri kuyakora aya matora uba uri kuyategura ko azoja mu bande ni ugusubizaho ibimenyeshamakuru ni ugusubizaho amashyirahamwe ataharanira ibyiciro bya politiki yahora aje gufasha mu guhagararira ayo matora kuraba ko amatora koko ari amatora atamahinyu ibyo byose bikabanza kujaho icya gatatu rero ituze rimaze kugaruka mu gihugu abo bose begwa n'ibya politiki imigambwe igacisha hamwe rero ikaraba amategeko n'ibyo byose bikenewe kugira amatora ategurwe neza mbega kugira ategurwe neza yewe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri canke inyuma yaho nicyo n'ikibazo twe tudatinya kuvuga kuko nije mu biganiro tuzokibaza mbega ko tubona imbonerakure zitera ubwoba uwo ari we wese mu gihugu ko tubona nanimejeje kubivuga imigambwe yatotejwe n'ubitararekurirwa gukora ubwo kwiyumvira ngo aya matora azobaho gute none ivyo tuzoba twaherije kubikemura byose imbere y'umwaka w'2019 kugira uwo mwaka ubwo uwe umwiteguro nyezi nabo matora y'2020 ivyo nivyo bikogwa nyamukuru nico gituma n'ivyo mukuru w'igihugu yavuze ngo ubishaka no ubishoboye navyo nyene vyo kwiyumviriwe inyuma y'ivyo bikogwa bindi byose kandi kiranoneho naho muzungu yoba yayatanze ko murundi aterera bifisa bishaka n'ibisanzwe mugabo boterere nyine abo bake babishoboye kuko ivyo byose bimaze gukogwa abahora baturaba ryiza bahora bafasha mu gikorwa c'amatora kuko bafasha n'ahandi nayo mahero yatanze abarundi rero ukaba ari umuzigo ubavuye ko kubera imizigo dufise irakwiyihayagije kugushikaho turonse ubudukura ko numwe tukokoma amashyi
amashyirahamwe yigenga nayo yemeza ko hamwe zokorwa nk'uko umushikiranganji w'intwara yo hagati abyifuza ataho byaritaniye no guhonyanga demokarasi Njangwa Gilbert Beko atwari ishyirahamwe en Europe Burundi rirabe ibijyanye n'amatora yanaheruka mbere mu icungerwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya aserukiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase wagereranya gusaba Barundi guterera amatora y'2020 ku gahato no konona intwaro umuntu we nyine arimo
turabona yuko yari intambwe ikomeye cyane yuko abenegihugu bonyene amatora bo yagira ayawe kandi ni ibintu byiza cyane ahubwo no gukenguruka tugashimira cyane n'icyubahiro umukuru w'igihugu kuri iyo ngingo yafashe kandi yarabisabye hategeko yashinzeho ego ijambo umukuru w'igihugu ashikirije burya biba riri nk'itegeko ariko rero kubera yuko turi muri demokarasi kugira dutsimbataze demokarasi ubwigenge bw'igihugu cyacu nuko abenegihugu bagira amatora yabo nta tegeko ryojamo ariko no guhimiriza abenegihugu tugahimiriza abagize intwaro tugahimiriza amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki amashyirahamwe amashengero abamenyeshamana bose n'aba bari hanze b'abarundi bita diaspora bo muri diaspora bagakora cyane rwose kugira ngo tugire ikigega cy'amatora kandi cyamaho kugira ngo ntitusubire kuza turaja mu ngorane zo gusaba amafaranga yo gukoresha mu matora ikigwa cy'amatora y'2015 cyahaye icyumviro en Europe cyo gushyigikira cyane bimwe bikomeye ikigega kigiye gutegura amatora mu Burundi no gutsimbataza demokarasi mu myaka yose rero ko icyo kigega kihari ijya nimero ya konti yuguruwe mu muri banki ya Repubulika y'igihugu inimero 11 10 akarongo 267 kandi yuguruwe mu maposta yose yo mu gihugu byoba byiza iyo migwi yose ishikirije bagira igikorwa gikomeye cyo guhimiriza kugira ngo bafate ya mbere yo gushyira ku mafaranga nk'uko n'icyubahiro umukuru w'igihugu yatubereye akarorero kubera ubwigenge igihugu cyacu gifise n'ubwigenge bwo kwitunganiriza amatora atabandi bo hanze baruyemo
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Ego menda bumva mwe mugira muti abarundi ni byiza ko baterera aya matora y'2020 kugira ngo ibintu bizogende neza niha novuga nti ntibasubire gusa nabakangutse nkuko byabaye mu 2015 nkuko muri komera bivuga mu gihe abahora bafasha mu gihe cy'amatora bakuramwo akarenge n'umukuru w'igihugu n'inzira yavuze mugandi ko ndabumva mugira muti mu ntwaro ya demokarasi ibyo byokorwa ku bwigenge bw'umuntu ntategeko ryoshirwaho
egome ntategeko rikenewe ihajya umukuru w'igihugu niwe sebarundi niwe ashigikira igihugu agashigikira n'abanyagihugu no kuvuga ibyo avuze abene igihugu twese turabikurikiza rero ko yabidusanze twe dusaba yuko bose bubishyira mu ngiro atategeko kandi atamusurutisho atanguvu ziroyemo kuko ntiyo bibaye demokarasi kandi nta bwigenge bw'abantu bwo baburoyemo hagiyemo nguvu hagiyemo amategeko ahubwo no kubahimiriza kugira ngo bagire babyigishe bibingiremo kandi babyumve ko ari byabo amatora na yacu demokarasi ni yacu kugira turongogwe nabo twitoreye nibyo dukunda twese nta muntu numwe yo dushira ku nguvu n'abakozi ba leta batanga bazotanga ico bonyene bumva ko bushobora gutanga kiva ku mushahara wabo aba bakoresha bagaheza bagashira ayo mafaranga kuri ijya konte ijya konte mugabo kuco bonyene biyemereje atari gifashwe ku nguvu uko niko ku izina rya Onerope no ku izina ry'iwanje tubibona
harafite amakenga bati abajejwe intwaro noneho novuga agapapuro kiyekana ko umuntu yatanze ry'amafaranga kaduhaga bagafatwa nka bimwe mu bisabwa kugira ngo abantu baronswe ibyo bemerewe nk'abandikisha abana afutisha abapfuye canke ibindi bintu biba bakenewe mu ntwaro bakagira ayo makenga cyane bati ibi bishobora kubyara akajagari mu ntwaro cyane cyane mu mitumba hasi kugira ngo abantu berekane yuko bakoze neza ayo makenga ari mufise
abajejwe intwaro ntibaze bahirahire ibyo bintu ngo babikore kuko byosubiza inyuma demokarasi ugira kujya gutora abene igihugu ntibotora neza ntibo babaja mu matora bashaka ivyo rero ntibishoboka ahubwo ntibaze babikore cyo iyo bibaye ingorane ingorane mu gihugu no mu bibano y'abantu ingorane hagati ya leta n'abitwara ivyo rero atari umuntu yo bashaka gutwara nabi cyane cyane konona intwara arimwo nta numwe ushobora kubikora uwo bikora bocha babimwankira kandi hari haba bamurongoye ndabakiriye agace uzobikora azoca byimanga kuko azobihanirwa
mugira muti uwo bikora yoba yankishije intwaro wenye narimo
yoba yononye intwaro ya demokarasi uwo bikora yoba yononye ubwigenge bw'abazotora uwo bikora yoba yononye akazoza ka demokarasi kubari huno munsi n'abazovuka
mu bihugu biteye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora atunganywa atamfashanyo zo hanze zisabwe abakandida n'imigambo yabo nibo basabwa gushaka amafaranga yo kwiyamamaza komisiyo y'amatora yigenga nayo igenerwa ingengo y'imari iturutse mu mutungo wa leta mu Faransa abaje mu matora bahabwa igice cy'amafaranga na leta nayo mu Bubiligi itegeko ryatowe kuva mu 1932 ryemerera imigambwe kuronsa uburyo bwa leta mu gutegura amatora gusa ubu yahawe ategerezwa kwerekana ku mugaragaro ingene yakoresheje ayo mafaranga bishyitse naho akayonona agacibwa ihadabu ese utwo turorero two mu makungu yateye imbere dushobora kubera icibwa Burundi n'ibindi bihugu bya Afurika nizo kuganirwaho abantu bakungurana ibitekerezo nta uhejwe demokarasi intwaro rusange iteganya ku bitekerezo bya buri wese byumvikana nta uhejwe ducumbikiye iki kiganiro ariko namwe turabatumiye kutugezaho ibyiyumviro byanyu kuri iyi ngingo niko demokarasi biteganya eroje buri kaneza nakibashikirije ndabasezeye ndabivuriza kugubwa neza mu banyu hamwe no mu byanyu
turamushimiye mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.